Umuhari uharanira agateka kazina mu niteka wasohoye icegeranyo cy'amezi atatu mu kakaro myandagaro na nyakanga umwaka w'2021. Muri ico kiringo umuhari iteka wasanze agateka kazina muntu gifasha uko gukwirikira abantu 154 barishwe muri bo 86 bato bari biziga abantu batatu bishwe bari mu minwe y'abajejwe umutekano. Muri abo bantu bishwe harimo abagore 24 n'abana 9 batarashikana imyaka 18. Intara za mbere zifise ibitigiri binini binini by'abantu bishwe ni Cibitoke ifise abantu 47, Meri ya Bujumbura abantu 18, Muyinga abantu 13, Cankuzo na Bururi abantu 12, mu ntara imwe imwe Gitega abantu 8, Bujumbura rirana Kayanza abantu 7 mu ntara imwe imwe. Muri ico kiringo abantu 23 barabuzwe irengero. Muri abo bantu babuzwe irengero harimo abagore 2. Intara zizimbere mu bitigiri ni Mwaro ifise abantu 5, Bubanza na Meri ya Bujumbura abantu 4 mu ntara imwe imwe. Muri ico kiringo abantu 32 barakoreye amabi afitiye ku gitsina. Intara zizimbere mu bitigiri ni Karuzi ifise abantu 12, Kayanza abantu 5, hagakurikira Muyinga na Ngozi abantu 3 mu ntara imwe imwe. Muri ico cegeranyo abantu 14 nibo baborejwe igufa, muri bo harimo abagore 3. Intara zizimbere mu bitigiri ni Bubanza ifise abantu 5, hagakurikira Cibitoke na Karuzi abantu 3 mu ntara imwe imwe. Abantu 125 nibo bahagaritswe bidaciye mu mategeko, muri abo harimo abagore 5. Intara zizimbere mu bitigiri ni Cibitoke na Ruyigi abantu 21 mu ntara imwe imwe, Karuzi abantu 18, Bururi na Kayanza abantu 12 mu ntara imwe imwe. Muri uku kwezi ibiziga by'abantu byarandanje byibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, akaba atamatoza yakozwe kugira hamenyekane ababishe. Muri ico cegeranyo haravugwamo ibyerekeye ihonyangwa ry'amateka janye n'ubutunzi, imibano n'akaranga, ubutungane, urudandazwa rw'abantu, ugutwara, ukutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe na leta, ukugwanya COVID-19 n'umutekano. Abakoze ayo mabi akaba ari bamwe mu mbonerakure, bamwe mu bapolisi, bamwe bari mu rwego rw'iperereza, bamwe mu basirikare na bamwe mu bajejwe intwaro. Mu bakorewe amabi harimwo hanini abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta. Mu ntumbero yo kugwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu icibonekeza mu Burundi, umuhari iteka usaba leta y'u Burundi kurangura neza uruhara rwayo rwo kubahiriza uburenganzira n'umwidegemvyo bya muntu kandi igakingira abanyagihugu kubafasha u Burundi gukoresha ububasha bwabo kugira bategeke leta y'u Burundi kugarukana iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu n'intwaro rusange mu gihugu. Kw'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukurikirana gose ibiba mu Burundi kugira ivyiyumviro bitandukanye bisubire kuronka ikibanza. Kuri sentare mpuzamakungu kunyarutsa amatohoza no guhana abo ivyaha vyagira, ku banyagihugu kuguma bafatanye mu nda no kutemera inyigisho z'amacakubiri canke ico cose coza kibakwega kibajana mu ntambara, kudahishirira ico cose gishobora guhungabanya umutekano.